mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane nani na hazwe kaze mwese mu biganiro twafitiye kuri uno mwanya.
Tubona bo turarira batubwira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwitwa rimwe na rimwe n'inzara twicwe n'ibintu byo kurarira tutagize turarira.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bahungiye imvura mu muvu mu gihe bararira marondo batazi uwo bariko barivuna canke bagiye kwivuna. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko sentare ya Nigeria yarekuye abantu 75 bari bafunzwe bakekwa kuba bari abarwanyi ba Boko Haram nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje ubutungane kuri uno w'Imana. Ni mu gihe amatohoza kubagirizwa kuba barakoranye n'uwo mugwi akibandanya. Umuntu wa mbere mwumenya ko amaze kwagirwa kuba yari umubanyuruje abigeme biga ku ishuri ryisumbuye rya Chiboko muri 2014 yaciriwe gupfungwa imyaka 15 mu ndwi iheze yongerejwe indi myaka 15 yo gupfungwa nk'uko itangazo ryo mushikiranganje ribandanya ribivuga. Abantu barenga 200,000 baramaze kwicwa abandi 2,000,000 bateshwa ingo zabo mu buraruko bushubuseruko bwa Nigeria kuva Boko Haram itanguye ubwicanyi muri 2009. Ariko amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu aranegura abategetsi ba Nigeria ingene bahohotera izo mbohe mu kutubahiriza agateka kabo. Mushikiranganje w'ubutungane avuga ko bamwe mu bumvirijwe mu ndwi iheze mu kigo bari bafungiwemo hagati muri Nigeria bari bafunzwe bataciriwe imanza kuva mu mwaka wa 2010 kubwo kubura ibirego bibagira. Sentare rero yaciye ihitamwo kubeza. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo kwa Mungu yaragendeye urugo rwahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Morgan Tsvangirai aheruka kwitaba Imana. Yongera aja guhoza umuryango wiwe yaboneyeho n'akaryo ko gusaba ko hoba ubumwe mu gihugu mu gihe abatavuga rumwe na leta yiwe barushiriza kurondera ubutegetsi. Emmerson Mnangagwa yemeye ko leta arongoye izo riha uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe mu bitaro hamwe no gushingura Tsvangirai yishwe n'indwara ya kanseri mu ndwi heze mu gihugu kibanyi ca Afrika yepfo. Ikizigacu yo yahoze arutavuga rumwe n'ubutegetsi ngaho muri Zimbabwe cashikanywe ku murwa mukuru Harare ku munsi wa gatanu mu nyuma kijanwa mu ikambi ya gisirikare aho kizoguma gushika kuri uno wa mbere ahategekanijwe ko abavyipfuza baja kumusezera ubwa nyuma. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibitsinda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa twumva muri mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ahandi mushaka kumva ibiganiro byacu muca ku rugagwa internet ari we statu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugagwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyumuntara.
Wanyumuntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaza abunguruza abantu n'ibintu kwibarabara rya Bujumbura bubanza mu gihugu cyo Burundi bakoresheje imodokari za taxi zizwi ku izina rya Kagongo bahagaritse akazi kabo kuva mu gatondo kuno wa mbere basigura ko bifuza kurihisha amafaranga 3,500 kuri buri umuntu wese aja muri iyo modoka. Buramatari nawe akabarahira ati ntimugenda murengeje bitatu vy'amarundi. Bamenyesha makuru wa Trevor Hisenzi ko banyankaye Bujumbura ni bubanza adufitiye ibindi kwino nkuru.
kubituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabinguruje baje mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro cyo kuyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma cyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura amatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi 3,500 haba kuva Bujumbura aje bubanza canke bubanza aja mu gisagara ca Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha 3,000 ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi niyo ngabo yabwijwe ijya Amerika ko ni nama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritsa akazi
ico byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara yabanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma yaho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu biyunguruza baje mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twabadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku 2,970 akaja ku 3,500 twebwe turabibankira turabwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyine bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga 3,500 kurugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tutinibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twebwe tukavuga tuti yo mpamvu nifashe kuko niba ababyukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikirangaje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yo kongera ko kuntari wacu kuko ni hafi kilometero 39
abo bunguruza abantu na numwe yashimye kugira ico ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha 3,500 kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga 5,000 basabwa babwirwa ko arahe ibikorwa by'iterambere rya commune Mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza temere
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga sa amafaranga bari hamwe muri commune n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere buramatari niyo ngabo arabyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico cyo gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahi Bujumbura canke bakorera ibujumbura batahi bubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe ino shirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze turondere imodoka za leta za Utraco zeze zikore kuri murongo wa bubanza
n'igice musaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora ku bibazo biri mu Burundi bwacu
n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twabyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko bubunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase w'uno wa mbere nyene na zimwe umuntu wazanga abo z'igipolisi zikorera mu gisagara ca Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka arakenuye tuve ngaho i Bujumbura duce dukubitira mu ntara ya Bururi neza na neza muri commune Rutovu hivugwamo ikibazo cy'impfuvye zitari ko ziraronka abazifasha kwera uburyo buhabwa amashamwe atandukanye yigenga bwagabanutse menyesha makuru ijwi rya Amerika i Bururi Alain Yvirankunda aradusigurira
kuva mu mwaka uheze umugambi wo gufasha impfuvyi mu kuzimfungurwa batwara mu mihani wabo wishira hamwe FVS Amade Burundi risanzwe ryitaho impfuvyi n'abanaho nikora warahagaze izo mpfuvyi rero zigwiriyemo izirezwe mu miryango zirifumbereje kuko ivyo bifungurwa arizo vyahora bizifasha mu byo kubaho na mwarijya iryo shira hamwe ari rimwe rudende muri commune Rutovu ryari ryitaho impfuvyi Claude Nitonde avuga ko afisa maganya
niyumvira ko nabuze abavyeyi kane kane najya kabiri nko kumunsi abahora baduhinga bakaba barahagaritse mbayeho nabi nyene kubera bavuga cyo nta kintu kizana kandi naho mbaye ntibambona neza kubera ambona neza nzanye imfungugo bituma nirega ubusa birashira hagenda ntariye nkaca niga nabi no gutegera sintegeye ndihangana nyene kubera nyene mbona atabonota kambira atamubyeyi wanje arimo
bimwe mu bifungugwa izo mpfuvyi zahora zironka ku kwezi ni nk'ibiro 25 by'umuceri ibiharage ifu y'ibigori hamwe n'isukari muri kino gihe abavyeyi basanzwe barereye izo mpfuvyi mu miryango bayaga ko uko batakibironswa bituma barengegwa nabo nyene Spese dusabe numwe murao bavyeyi
ni kibazo umva gupokera ibigore barapokera ibigori nibiharage n'umuceri byose nyuma twaje tumva ngo byahagarikije tumufakaze izo mfubye twafa kuzirera uko nyene kobera ndeze imfubye zibi tukagenda mu miryango asaba ivyo tujya cende umukene nacho ndikoza ntacho ngirante zisonze nanjye nzoba nsonze nawo ngorane kobera ashabwa ati none wazitoreye iki ntozisubiye kashabantera ikigongo nk'ubu tworonka umuntu adufasha twatugira ubuzima bwiza
ugusubira kuronka uburyo bwo kubandanya bafata mu mugongo impfuvyi mu bijanye no kuziha ibifungugwa bibonwa nk'indoto muri FVS Amade Burundi Gerard Bakundukize ajejwe igisata dukuze microfinance muri iryo shirahamwe muri commune Rutovu
uburyo bwo gufasha abo bana b'impfuvyi na bana b'ikora na cyane cyane bari mu miryango yabo kugatumba ntivyoroshye kuzikurikiranya mu miryango kubera uburyo bwagabanutse sinovuga yuko tubafashije ibifungugwa kwari ubwa mbere uburyo bukiboneka murabona yuko ata buryo bwiho mu mashyirahamwe tubona yuko ari ikibazo kidasanzwe kubera ashonje ari nk'umunyeshuri naheza ngo yige neza nta kindi kintu kinini yatugifasha ko n'ubundi bwobwo kubyerekeye ibyo twubashyirira bafungura vraiment ko turaraba amikoro ntawo byoshobora kuva
kubera ivyo abajejwe intwaro batera kamo nyabuna ayandi mashyirahamwe ko yogarukira izo mpfuzi Dio komine kuko ugabo basa nabarengewe Salvatore Simbare n'umuhanuzi mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama
impfuvyi nditwaziretse kubusi barakenye byatugorora anitwebwe nta kuntu twakurikirana impfuvyi kuko ubukembwe mabwiyongera twa turahimiriza bene gikoje mu cooperative cyane ariho n'imigambi nyene zuye tukurikiza nako ko impfuvyi cyo tujya tugashiramo impfuvyi ziriho turabibona turavye ubukene mu miryango biri kundi mubagira neza nta budufise vraiment tworonka ubudufasha kandi nawo kumva ka kama tumutera akize ikigongo yoza akadufasha kuko ntabagira neza dufisa muri komune ya Rutovu idufasha kugira mu nyuma twunge ibikorwa nk'ibi by'abagira neza byo gufasha abantu abone ikora ego byo bavyiza cyane gose twovuga tuti Imana ishimwe baje
iyo ngorane yigabanuka cy'uburyo iriko iratuma kandi impfuvye zitaronka abashingwa amanza bashobora kuziburanira kubisiga ibyazo bigatuma zibandanya zinyagwa atawo bica nikanda nkuko amakuru dukura mu mashyirahamwe yitaho impfuvyi avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ubunaho dutandukire ayavugwa mu makambi duhereye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania abagabo n'imisore bategetwa kurara irondo mwijoro muri iyo kambi riraniga basigura ko batumva igituma babwirizwa kurarira batabwiwe uwo bikeka avuga kandi ko batazi n'umwansi yazozazanana bagasaba ko ico gikorwa co hagarara canke bagahabwa insiguro menyesha makuru acu yarusha Pierre Clavernier nkuru yaravuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi bari ngaho induta adutegura ino nkuru
Abagabo n'imisore y'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko iyo bugorovye baganya kuko bakubitegwa kurari rondo iryo rondo ryatanguye mu ntango z'iyindwi ritegetswe n'abatwari yo kambi hamwe n'igipolisi mu ntumbero yo kwicungerera umutekano bamwe mu bagabo barara barakizura bavuga ko byateye amakenga uwo mugabo twavuganye ariko yitegura ngo aje kuri iryo rondo
mu mwanya ubu umuntu agomba arafashamira hanyuma aje kwironda tubona abo turarira batubwira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwicwa rimwe na rimwe n'inzara twicwe n'ibintu byo kurarira tukazize turarira urumva ko aho hose ibyo nka benshi byo kurara umuntu aragenda nibyo byatumye abantu bata igihugu cyabo cy'amavuko barasabaromo urumva rero uko bigarutse urumva ntacyo twavuye nta twagiye
ubu nawe ati nta mugabo cyangwa umusore agifise amagara arara mu nzu ubutagiye kuri iryo rondo arahanwa kuko afatwa nk'uwarenze amategeko y'igihugu cya Tanzania
oya kweri kabisa nawe uryama kabisa muri umwe ntambwe kugira aryama kabisa bose usanga bari ku marondo ari kubugira nano mu kugira aryama uva n'abasore bakiri bato mugabo rw'abanyeshuri abanyeshuri niyo batari mugabo umuntu agwifata ariko arakora yicyanye kubera kubapfa kubakora ubugi bwo cya mu nkambi ndetse n'abaforoma cyane abakora amazamu n'ibindi gihe baba bari bubuse bose ntabwo yamuca muri izo zakora ku irondo kiretse umuntu w'umunyeshuri n'umuntu w'umutama utanye ikimuga abatama n'abatama umutama iyo barenze nka 30 kuduga kuva ku 45 abo nibo badashobora kuza ku irondo ni ukuvuga yuko abagira saa mbiri gushika isaha cumi n'imwe na 59 n'irondo riba rigeze
izo mpunzi zivuga ko ataho byakabonetse ko umuntu yahunze agiye kurondera umutekano asabwa kurara irondo kandi ari akazi k'abajejwe umutekano w'igihugu c'abahaye indaro
ni ukuvuga irondo rikorwa n'impunzi ni kuva kuva ku bantu bakuze imyaka 18 gushika ku myaka 55 bagenda bakontorora village par village ni ukuvuga ngo tugiye twese twinjira muri village baratwuga icyo gihe abapolisi baraza kuveya mu ijoro bamaze kuza kuveya mu ijoro batanze n'itagirayi bavuga bati mwese no kubatakira imiduga ni ukuvuga rero abantu bose barikora kubera iterabwoba ryose kandi n'igitangaza niko bavuga ko umutekano ushobora guhungabanywa n'impunzi ziri ngaha mu ikambi
none mwirarira mufise iki ngo
n'inkoni nta nk'icyo mumaze igihe usanga kenshi bafite ubukoni bw'amateke ugasanga abandi nabo agenda nta n'agahuza afite urabona umuntu w'impunzi nyine abamerewe ugasanga nyine bibasha ubuzima ni nabi usanga bariko baradegetwa n'imbeho bose barakwirondo ni ukuvuga shati nyumba kumi bagenda batora batatu barara ijoro bukeye bagatora abandi uko bo bavuze bati mwebwe inkozi z'ikibi ni mu muzingiza kandi inkoni zisohora niyo mumenye aho zirara ati rero nimurabirana ubwami twebwe tugeza turadatura abagusa ko mwaraye kuyirondo
ikambi y'impunzi ya Nduta iri mu gice kirimwo amashamba n'imyonga myinshi abo barari rondo bafise ubwoba kw'imbeho izotuma bafatwa n'indwara zitandukanye harimwo na malariya kubera imibu irarira bajya
amakiga abantu benshi nituzi icyo turinze nituzi icyo duhanze amaso nituzi icyo duhangana nawe bariza ngo tujye ku mabara tujyane ku mabara ku nda ngo nicaye ko nyene iba kiba wadeye nta hantu hari umwirimo ukomeye mu biti byinshi nta toshi naki biraba bagiye kuba umuntu ujya guhagara nta kintu na kimwe ufite ntuzi uri guhangana nawe ni ukuri ni byinshi kuko abantu benshi baryama uko nyine ataco bifite nayo n'ibi hari iteye ubwoba kandi birabereka yuko n'ibiti byinshi bya malariya igiye kwiyongera ku byinshi kuko n'umuntu ashobora kumara nk'iminsi nk'iri ari ku irondo amara iminsi kuko urabona ko ari umuntu kubera ibijyanye n'amagara yiwe atameze neza kuko iriya muntu wese kabisa agapfa kubona saa mbiri z'ijoro agatangura kugana
izo mpunzi zisaba ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho kubagarukira maze iryo rondo rikavaho amakuru dukura mu yindi kambi y'impunzi z'abarundi i Nyarugusu avuga ko nabo nyene igikorwa cyo kurara irondo kizotangura vuba abatwara izo kambi z'impunzi bemeza ko ari uburyo bwiza bwo kwicungerera umutekano kuko ngo akenshi abo barundi nyene aribo bawuhungabanya Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwije rya Amerika
Pia Claver Niyonkuru urakeneye cyane gose tukiringaho Tanzania ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cha Tanzania buhamagarira ishami rya ONU gitaho impunzi HCR gutahukana byanka canke bikunze impunzi zose ziyandikishije kugira ngo zishobore gutahuka. James Jovin akoresha rya Amerika Tanzania harafise ibindi kuri no nkuru.
Ujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ntara ya Kigoma, Tony Liza yavuze yuko burindwi ataha umugwi w'abarundi barenga 800 kuva uyu mwaka w'2018 utangiye, kandi ngo hamaze gutaha abarenga 2000 gushika n'ubu. Kuvana n'uwo mugambi wo gutahana impunzi mu gihugu cy'amavuko, leta ya Tanzania yugaye inkambi za Kagunga na Manyovu zishyira hamwe mpuzamakungu HCR yahora yakiriramo impunzi zishasha, kandi icyo gikorwa cyahera kiye mu nkambi ya Kera Rumasi iri komine Ngara kugira iryo shyirahamwe ribashe gutahana impunzi zirenga 30,000 ziyandikishije gutaha, hanyuma yaho kuguma bakira bashasha, kandi mu gihugu bivugwa yuko hari amahoro akwiye
kwa sababu haya maeneo hayatumiki basi wa Tanzania wayatumie.
Aya mazu tuyashubije leta ya Tanzania kugira igire cyo yokoreramo. Duhejeje kugara izi nkambi zose za Kagunga, Manyovu na Rumasi zishyira hamwe HCR yahora yakiriramo impunzi zishasha. Dusabye yuko HCR yokomeza gusubiza abarundi, abanyekongo hamwe n'impunzi zose zituye mu gihugu cya Tanzania mu bihugu byabo by'amavuko bivugwamo amahoro. Ababikeneye basubire mu gihugu, abatabikeneye nabo muri aka kanya babe bararinze.
Kukawepo na makubaliano kwamba
naho abarundi 34,000 batuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mtendeli biyandikishije gutaha, ariko hari abatarabishaka bavuga yuko icyo bahunze kitarahera. Abo nabo basaba yuko amashyirahamwe mpuzamakungu yobareka kuko ari uburenganzira bwabo.
Gusubira muhira kweri jeye kweri nduba nusubirayo mugabo gusa kubera ibintu by'amategeko kuba tutariyandikisha, numva ndarinde yuko ngantu niyandikisha naho gusubirayo kweri nkabona yuko mu Burundi amahoro atayabonetse yabonetse je nditize gusubirayo kuko n'ubundi hasi mu gihe giwacu ahanye twabaye buze nke tubiza nk'abagana nk'abaza kwikinga naho twokumva amahoro yagarutse twokuyandikisha mu bandi amatagirane tugahunguka nkahunguka
numva ko abandi bamaze guhunguka mu minsi kiye.
Eh, bamaze guhunguka mugabo giye kwereza ibibazo nyene by'umugabo wanje ubuntu bakiri mwanza byasinye ni ibyo ntivyo kundaye ntivyo nyoraye ko ngirane ishobora guhunguka mu minsi
bamubavuga ikari heza mugaye giye nko kugwanjye simba nakari heza ubwenge ndabona yuko ngiye hatanyoro bitonyoro hera bivana umuntu ho ingwane z'umuntu zabitandukanye.
Hanyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu Iguru Nchemba ari wasanzwe yashinzwe kibazo cy'impunzi yavuze yuko leta ya Tanzania ifite amakenga kubera ishami ishyirahamwe ONU itako mpunzi ku isi yose HCR rishimikira kwakira impunzi zishasha, ariko hageze ko bataha nica ricika intege kandi rigashyiramwo ibibazo byinshi bisaba yuko impunzi ziguma mu nkambi. Umushikiranganje Miguru Ncendo yatanze bwo butuma kuri uyu wa gatandatu no guhimiriza HCR gutahana impunzi zibishaka, aho yatemberera mu nkambi ya Kera y'impunzi Rumasi muri komine Ngara ari ku gikorwa cyo kugara aho ishyirahamwe HCR yari risigaye ryakirira impunzi zishasha. Bwana Ncemba yavuze yuko ishyirahamwe HCR isabwe kureka kwakira impunzi zishasha ahubwo ryoshimikira abamaze kwiyandikisha batahuke hamwe no guhimiriza abatarafata iyo ngingo kwiyandikisha kugira baje kubaka igihugu cyabo.
Sasa hivi tuna watu 1034 wanaotaka kurudi kwao. Ninyi mnatakiwa sasa mfanye kazi ya kuwarudisha.
Dufise impunzi 34 bifuza gutaha mu gihugu cy'amavuko, mwege mushakirwa kubatahana sio kurinda kwakira impunzi mwenya cyangwa babiri, kandi hari abantu barenga 33,000 bakeneye gutaha ariko ntimushaka kubatahana. Hari abandi bamaze no gukora ibikorwa byo kurima iwabo mu Burundi ariko gushika n'ubu ntimurabatahana kubera iki? Mu gihe abantu babaye hanze y'igihugu cyabo kandi bivugwa yuko mu gihugu cy'amavuko hari amahoro, leta ya Tanzania ikeneye yuko buri murundi we wese yiyandikishije gutaha yotaha mu gihugu cy'amavuko.
UNHCR pamoja na taasisi zingine zote tukawarudishe wale watu ambao wanataka warudi kwao. Nataka wale watu 1030 34 warudi.
Mu gice cya mbere cyaheze mu kwezi kwa 12 umwaka uheze hatashe impunzi 12,000 zivuye mu nkambi ya Nduta na Mtendeli. Mu gice cya kabiri cyatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2018 hamaze gutaha impunzi zirenga 15,000 ariko hari abiyandikishije barenga 30,000 bakeneye gutaha mu gihugu cy'amavuko mu Burundi. Kuva Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Tuko dusanga basozera ikiganiro cy'uno munsi imbere yo guhana gahindukira turakubitira mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahishamwe rya ADRA ririko rirakora ibikorwa byo kwandika bagwemeza milimo babarizwa muri iyo kambi mu rwego rwo kugira ngo bahabwe inyigisho zizobafasha kuza bariyungungania. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo hakwejo rya Amerika mu Rusenda.
Iki gikorwa cyo kwandika abazafashwa n'ishyirahamwe rya ADRA kiri gukoregwa mu mavirage yagize inkambi yo mu Rusenda, kikaba kiri kwibanda ku bantu bari basanzwe bafite ibyo bakorera muri iyi nkambi nk'uko byemezwa na Girukwishaka Frederic, umuyobozi wa site ya Rusenda.
Ariko baje binjira mu kambi batubwira ukungene two bandanya nk'uko twahora tubayeho mu Burundi. Umuntu mu Burundi yari yabayeho yijeye mu buzima bwiwe, na niyo migambi rero ko bajana badwinjiza mu kugira nadwe n'ahantu tubaye tubandanye atari tujeza kwinda, tubandanye dukora dukoresha amaboko yacu n'ubwenge bwacu kugira tubandanye tubaho. Nico gituma rero ko bajana ibintu by'ibikorwa bajana amashyirahamwe nk'ubu baratujanira amarisi wandike abantu bafise utuntu biyungunganyamo twerekeye gucuruza amabotike, umuntu acuruza kabare, ikintu cyose umuntu akora bakatujana yandi marisi twandika ko abandi bantu abarimyi bakatujanira yandi marisi yuko abantu bafise udushyirahamwe bakora ramwe. Urabona muri no nkambi yo muri Senda tubayemwo kubera nyene kugira tuza turafatana mu nda tushira udushira hamwe dukoresha udushira hamwe tugashira hamwe udushira hamwe kugira tubandanye twiyungunganye.
Izi mpunzi z'abarundi zari zinyotewe na gahunda yo kwihangira imirimo bitewe n'ibibazo bagenda bahura nabyo byo kuba hari igishira hamwe ryapa muri tinda kubaha ibiribwa ndetse no guhabwa ibiribwa bidahagije bityo bigatuma basonza. Ritangaza yuko ADRA ije ari igisubizo mu bibazo bagenda bahura nabyo.
Tumaze kubona ukuntu ino nkambi ya Rusenda kwiteye ya mbere n'ubu turabona ko bitakiri kimwe, ahubwo nuko hanini bakatubwira dusora amaboko mu muzu kugira dukore turondere na twebwe kuko asire y'ubu cyangwa asire yo ngaha turetse yo ngaha n'ahandi twumva ko ibintu biko bigenda bihinduka, kuko na twebwe ngaha amatwa dusumira twumva ko n'idorari twara duhembwa 15 zinja za rasio. Ubu bavuze ko uko kwezi kwa gatatu ko tuzava twakira idolari 12. Urumva rero turinze dufata idolari 12, urumva bakagenda badukorora rero batubwira rero ibikogwa twigisha akazi batwigize utadandaza bamwize kudandaza utazi gucuruza bamwize gucuruza ushaka kuroba bamwize hama namba babugurira babagurira ubwato nabo bagatangura ubuzima bwabo bushasha bwo kweza kwirondera ubuzima kugira nabo ejo asire batayibonye bashaka kumara n'amezi atatu cyangwa amezi ane cyangwa n'atanu cyangwa n'umwaka bije yasiri tarasohoka bakabandanya bamenye ukuntu bifatafata kugira ntibashe gusinzikara n'abantu.
Uretse kuba abantu bakora imirimo y'ubucuruzi n'ubuhinzi ndetse n'uburobyi bari kwandikwa, abafundi batangaza yuko batewe impungenge no kubona batarandikwa kandi nabo ari abakozi bagiye bihangira imirimo.
Akanenge twabonyemo ni ukuvuga ngo nuko nka jewe nagiye kwiyandikisha baca bambwira ko serivisi y'iwanje ngo ari ukurindira ngo kwa marisa yacu ataraza. Aho rero maze kumva yuko je nzorindira naciye numva nka umengo mvuye mu bandi barifije, ariko uwo mugambi ndumva ari mwiza gusa n'ubu turarindire nk'uko bayitura.
Uruhande rwa Safari Lewose, umwe mu bakozi ba ADRA, aramara impungenge impunzi z'abarundi zivuga yuko zitarandikwa kandi zifite ibyo zikora. Avuga yuko iryo shyirahamwe rifite na gahunda yo kuzafata umuntu umwe muri buri rugo rugize inkambi yo mu Rusenda agahabwa zimwe mu nyigisho zijyanye no kwihangira imirimo.
Tuzagira tukorana n'abajene abadene na utari mu association kuzagina dukora ndi association kugira ngo bose baze kwibona mu association. Tuzakorana buri mujyango tuzagina dukuramo umuntu umwe umwe uzaja uja mu gukora muri secteur runaka mu kwirimi. Tuzafata umuntu mu association yandi yo gukora ibintu bijanye ni na metier gukoresha intoki n'ibindi dufata umuntu umwe umwe.
Mumenya yuko usibye kuba iri shyirahamwe rizigisha imyuga itandukanye irimo ubuhinzi n'ubworozi n'ubucuruzi kuri izi mpunzi z'abarundi, ADRA ifite na gahunda yo kurengera ibidukikije ifatikanyije n'izi mpunzi zibarizwa mu nkambi yo mu Rusenda. Redatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Juti bakunzi bijwi rya Amerika twari kumwe mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyonga haduce tuba turasozerera ibiganiro byacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duca duhanagahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzagukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho aza kwara makuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero muragumiza ku murongo aho mwari ku ijuru rya Amerika mu zindi ndimi zitandukanye. Byane nahaze nari kumwe na Matibibi ya Dero mu buhinga bw'ivyuma yegeranije a Madrid hamwe na ingenieur Lina yashikanye aiwanyu twemi twifurize indwi nziza.